Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Undikije ngiye kubashikiriza amakuru. Ikaze mwese muri aya makuru yo kurisa. Mu Burundi umukobwa akomoka mu bwoko bw'abatwa yemeje gukangurira abatwa gukunda ishure no kwiga.
Nashobora gutanga amakaye ku bana b'abatwa kugira ngo ashobore kubafasha mu kubahimiriza mu kubereka akamaro k'ishuri yuko byose bihera mu bwenge tuba dukura ku ishuri.
Uyo ni Uwera Ricky Tricia ari mu mwaka wa kabiri muri kaminuza i Bujumbura. Muri Amerika abapolisi amajana n'amajana n'abajejwe intwaro y'igisagara cha Lewistown cyo muri leta mena iri muraruko gushira ubuseruko bw'igihugu barabandanya kurondera umugabo afite imyaka 40 ngo bamute mu mvuto. Ishirahamwe mpuzamakungu ni kuri uyu wa gatanu ryatangaje ko ritewe impungenge n'uko impande zombi mu ntambara hagati ya Israeli n'umugwi Hamas ziriko zirakora ibyaha byo mu ngwano. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ntiyagira umuja ni mukanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishirahamwe mpuzamakungu ni kuri uyu wa gatanu ryatangaje ko ritewe impungenge n'uko impande zombi mu ntambara hagati ya Israeli n'umurwi Hamas ziriko zirakora ibyaha byo mu ngwano. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe agateka ka muntu vyatanze akarorero k'abantu bimugwa ku gahato bahanwe ikivunga hamwe n'abagirwa imbohe mu gihingwano ibandanya ku munsi ugira wa 21. Umuvugizi w'ivyo biro Ravina Shamdasani yabwiye abamenyesha makuru i Geneve mu Busuwisi ko batewe impungenge n'uko ivyaha vyo mu ngwano biriko birakogwa hamwe no guhana ikivunga abanyagihugu baba mu ntara ya Gaza bivuye ku bitero avuga ko bigayitse cyane mu gihe Hamas wakoze. Avuga ko ivyo bitero navyo nyene ari ivyaha vyo mu ngwano. Uwo muvugizi Ravina Shamdasani yatangaje ko sentare yigenga ariyo izobifise ububasha bufatiye ku mategeko bwo kuvuga niba ivyaha vyo mu ngwano vyarakozwe. Shamdasani yatangaje ko abanyagihugu bariko barasinzikara bikomeye mu ntara ya Gaza. Yavuze ko bugaraniwe muri iyo ntara kandi bariko bahanwa ikivunga. Shamdasani yavuze ko guhana abantu ikivunga ari icyaha cyo mu ngwano. Kubwiwe Israel itegerezwa guhagarika idatevye guhana ikivunga abanyagihugu bose baba mu ntara ya Gaza. Umuvugizi w'ibiro by'ishyirahamwe onibijejwe agateka ka muntu Ravina Shamdasani yatangaje ko ibitero bidatora imigwi yitwaje ibigwanisho y'Abanyapalestina yakoze harimwo ibitero vy'amarokete muri Israel bitegerezwa guhagarara bidatevye kandi atabibanje gusabwa. Yamenyesheje ko abasivile bose bagizwe imbohe bategerezwa kurekugwa. Shamdasani yavuze ko kugira abantu imbohe navyo nyene ari icaco mu ngwano.
Urakoze Fidele. Umurwi w'abaganga hamwe n'amakamyo atwaye imfashanyo vyinjiye mu ntara ya Gaza kuri uyu wa gatanu biciye i Rafa mu Misiri. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukankuzi.
Umuyobozi w'umunyepalestina yagize ati: mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu intumwa zo mu buvuzi zigizwe n'abaganga b'abanyamahanga 10 hongeyeho amakamyo 10 binjiye mu ntara ya Gaza baciye ku butaka i Rafa batwaye amazi, ibiribwa n'imiti. Ibyo bitumye umubare w'amakamyo uba 88 gusa amaze kwinjira kuva intambara itangiye. Imishyikirano yarimo kuba na Israeli kugira ngo izindi mfashanyo zibashe kugera muri Gaza. Lynn Hastings, umuhuzabikorwa wa ONU ku butaka bw'Abanyapalestina bwigaruriwe, yabivugiye mu nama n'abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi. Nta cyari cyumvikanwaho ku bijyanye no kugeza lisansi muri Gaza, kandi ishami rya ONU ryita ku mpunzi z'Abanyapalestina ryavuze ko ibara rya lisansi riteje ibibazo bikomeye ku bikorwa byo kurengera ubuzima muri iyo ntara. Ibiro bya ONU bishinzwe ubutabazi kuri uyu wa gatanu byavuze ko ibitaro 12 byamaze gufunga imiryango. Ni ukuvuga kimwe cya gatatu kibiri mu ntara ya Gaza byose hamwe byarafunzwe kubera gusenyuka cyangwa kubura lisansi. Ibindi byahindutsemo amacumbi ku bantu 12,000 bataye ingo zabo kubera umutekano muke waturutse ku mabombe. Richard Peckercon w'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS yatanze ishusho y'abarwayi babagirwa mu birongozi by'ibitaro nta kinya, nta bikoresho byo mu buvuzi byibwe mu makamyo yarabigemuye. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Yerusalemu yavuze ko abaganga mu buzima bwabo batigeze babona ibintu nk'ibyo barimo kubona ubu.
Ibiro vya perezida wa Amerika Maison Blanche ku munsi wa kane vyaratangaje ko igisirikare c'Uburusiya kiriko cica inteko zacu zidakurikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano muri Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
John Kirby, umuvugizi mu biro vya perezida Maison Blanche ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu, yabwiye abamenyeshamakuru ko bafise amakuru ko igisirikare c'Uburusiya cisha inteko zacu zanse gukurikiza amabwirizwa. Kirby yavuze ko bafise kandi amakuru ko abasirikare bakuru b'Uburusiya bariko bagabisha kwica abasirikare batari bake hamwe bohunga ibitero vya za muzinga vya Ukraine. Kirby yatangaje ko iyo ari nyifato y'ubunyamaswa. Ambasade y'Uburusiya i Washington ntiyishuye uno nyene ubutumwa bwa email ijwi rya Amerika ryayandikiye risaba kugira ico ivuze kuri ivyo birego. Inteko za Ukraine n'iz'Uburusiya ziriko zigwanira igisagara ca Avdiivka kiri mu ntara ya Donetsk kuva hagati muri uku kwezi kw'icumi. Abategetsi ba Ukraine batangaje ko ico gisagara cacitse ubunywenywe kubera ibitero vy'amabombo Urusiya bwahakoreye. Yamara mu bihe vya vuba inteko z'Uburusiya zaranse gutera ibirindiro vy'inteko za Ukraine kubera zatakaje abasirikare benshi cyane. Umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine niwe yatangaje iyo nkuru. Yongeye avuga ko zimwe mu nteko z'Uburusiya zari zagumutse.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Jeanne Mukankusi na Fidele Niyongabo badushikirije. Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamenera i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mukurikire kandi ibiganiro vyacu no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya rero amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Amakuru tuyatangurire ku bwicanyi bwabaye mu gisagara cyo muri Amerika mu ntara ya Maine muri leta ya Maine. Hano rero muri Amerika abapolisi amajana n'amajana n'abajejwe intwaro mu gisagara cya Lewiston cyo muri leta ya Maine iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu barabandanye kurondera umugabo w'imyaka 40 bemeza ko ari we yakoze igitero cy'inkoho cyahitanye abantu 18 ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu. Mugenzi wacu Diane Nazwe yavuganye na Filemon Dushimire umurundi yanonosoye iby'amategeko akaba n'umuhinga mu bya politiki. Filemon aba muri Lewiston atangura avuga icyuka kihari.
Colonel William Ross atwara polisi yo muri leta ya Maine yavuze ko Robert Card yagavye ico gitero ateye ubwoba kandi ashobora kuba gifise ibirwanisho bicira umuriro. Yasavye abo mubona bose guhamagara abajeje umutekano ha guhangana nawe. Ejo kuwa kane abajeje umutekano wo muri leta ya Maine n'intwaro bavuze ko biriwe baragenzura umuhana w'umwe mu baryango ba Robert Card uri mu gisagara ca Lewiston. Nta vyinshi igipolisi cavuze kuri uwo muhana. Mu gihe abajeje intwaro mu gisagara ca Lewiston bategetse ko amashure yugarwa, imwe mu mirimo yabaye irahagarara, ibanza bihuriramwo abantu benshi birugagwa. Polisi ya Amerika ikavuga ko Robert yagirizwe igitero cyo ku munsi wa gatatu muri Lewiston ari mu murwi w'abasirikare Amerika ikora ko rukamvye. Ku munsi wa gatatu mu ijoro twibutse ko yagiye mu bibanza bibiri birimwo ubunwero yirara mu bo ahasanze abamijaguramwo amasasu. Polisi ya Amerika ikabandanya ivuga ko afise ikibazo cyo mu mutwe. Muri 18 bahitanywe n'amasasu yo mugabo w'imyaka 40, 10 ntibarashobora kumenyekana imyidondoro yabo. Perezida wa Amerika Joe Biden yasavye ko amabendera yo ku biro vyiwe White House aduzwa kugera hagati mu ntumbero yo kunamira baguye mu gitero cyo mu gisagara ca Lewiston. Yagize ati: "Muri aka kaga kiyongeye kuyandi mabisha adaharugwa, ndasavye ko abashingamateka ba Republikani buzuza inshingano zabo bagakingira abanyagihugu ba Amerika. Dukwiye gukorera hamwe kugira ngo haboneke itegeko rigenzura neza uburenganzira bwo gutunga impoho." Biden yongeye agira ati: "Abanyamerika ubu bagenda n'ubwoba nihahamuka kubera ibitero." Umushingamateka Gerard Gordon wo muri leta ya Maine nawe nyene yasabye bagenzi biwe gusubira kugenzura amategeko y'itungwa ry'ibigwanisho. Mike Johnson ku munsi wiwe wa mbere w'akazi nk'umukuru w'inamashingamateka y'Amerika nawe yagize ati: "Iki ni igihe cy'umwijima muri Amerika. Ibisabisho ni byo bikenewe mu bihe nk'ibi. Dukwiye gusenga shetani gatsindwa, urugomo rugahagarara." Mike Johnson umukirisu atsimbataye ku mateka y'ivya kera yirinza ariko kugira ico avuze ku kibazo cyo kumenya nimba ashigikiye ko amategeko agenga ivyitungwa ry'inkoho asubigwamwo. Itegeko shingiro rya Amerika riratomora ko ugutunga inkoho ari uburenganzira bw'umunyagihugu wa Amerika. Hari abakomeje gusaba yamara ko amategeko agenga ivy'ibigwanisho asubigwamo.
Urakoze Diane, nkuko muvyumvise ikiganiro mugenzi wacu Diane Nazwe yagiranye na giranye na Filemo Dushimire turakibashikiriza mu makuru yacu yo mu masaha ari imbere. Reka rero dukubitire mu Burundi mu Kirundo muri commune Gitobe hari umukobwa ava mu bwoko bw'abatwa yemeje gukangurira abatwa gukunda amashure. Uwera Ricky Tricia ari mu mwaka wa kabiri muri kaminuza mu gisagara ca Bujumbura avuga kandi ko afise umugambi wo kwigisha abatwa kubumba hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Niwe yatowe kandi nka Miss Populaire wa 2023 mu Burundi, ni ukuvuga mukobwa yashimwe na benshi. Mugenzi wacu rero Venuste Nshimimana yaganiriye nawe atangura amubwira izo yakoze muri amezi ane arangiye.
Murakoze cyane
Tricia, umaze amezi hafi ane uri Miss Popularity wa 2023. Kuva waba Miss Popularity, uwo mwanya umaze kukugeza kuki?
Bavuga yuko kuvaho maze gutorwa nkaba Miss Popularity 2023 mu Burundi, nk'uko umwaka mushasha w'ishuri wari wegereje mu kwicenda, rero niho nacanza ndagenda mu makampanye ahantu hatandukanye mu ntara zitandukanye. Nashobora gutanga amakaye kuyo mba naronse, hariyo n'ahandi nashobora kugenda njanye n'ayandi mashirahamwe bagiye gutanga amakaye ku bana b'abatwa hanini kugira ngo shobore kubafasha mu kubahimiriza mu kubereka akamaro k'ishuri yuko byose bihera mu bwenge tuba dukura ku ishuri.
Iyo wagiye kubasura mu ntara zitandukanye bo mu bwoko bw'abatwa umuryango ukomokamo, wowe wiga kaminuza, bakubona mu iki, bakubona bate?
Ubwa mbere bakimbona baranga kubyemera, yuko n'abandi mu muryango w'abatwa, kuko bavuga ati twebwe uko tuba tuzi ati ntitwashobora kugera hiyo, ariko najemba nagiye nyine kugira ngo mvuguruze ibyo nyine baba biyumvira, bamaze kubidondora bakaryoherwa bakumva nabo nyine baciye bagira intege zo kubandanya biga, zo kubandanya biyumvira kure kugira ngo bashobore gushika kure nabo nyine, bakumva yuko iterambere naryo nabo nyine bibaraba.
Ariko se wowe wabishoboye ute? Niki cyagukundishije kwiga ndetse kugeza nubwo wiyemeza kujya muri kaminuza?
Novuga yuko nk'icabineye niga nuko nsanzwe mfise ababyeyi bize, rero kujya umubyeyi warize na ubuzi yuko umwana avutse akuje utegeza kumujana ku ishuri, hama ndiga amashuri mato mato ndabandanya kwisumbuye kugeza aho rero ubonye ngeze muri kaminuza.
Wira Rikitrisha, ujya mu irushanwa rya Miss Burundi, twibutse wari ujyanye uhe mugambi?
Ngiye mu ihiganwa rya Miss Burundi, natonye umugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba.
Badusobanurire neza ni ibiki muzajya muhingura?
Mu bisanzwe ino mu Burundi dusanzwe tubumba inkono zisanzwe dutekeramo n'imbabura dutekeshako, tukabumba kandi inkono zirimo inkono zito zito n'inkono zinini zinini, aho dushobora no kubumba icyo twita intango, badushyiramo amazi tukabumba n'ibikombe n'amasahani kuri bamwe bamwe. Rero muri ibyo nk'uko guhingura muri uwo mugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba, ni ibyo nyine dusanzwe tubumba ibyo mejeje kuvuga. Rero nshaka yuko dushobora kubikora tukabishyiramo akandi kantu k'akabirya karenze uko twahora tubikora bisanzwe. Hama ku kijyanye n'uko guhingura dushaka, birasaba amamashini kandi birasaba n'abantu ubwabo babahinga bashobora kutuzanira akantu kakabijya.
Nicyo ukora, nicyo uzakora mu mugambi ufite wo kugira ngo ukangurira umuryango wawe kwiga no kwiteza imbere?
Mudo negekanya gukora nuko noze ndafasha n'abana ijana bakajya ku ishuri, tukabafashisha mu kubaha ibikoresho byo ku ishuri. Harakenerwa amakaye, ibirato, ishakoshi, izo byose uko twashobora kubibafashamo kugira ngo bashobore kujya ku ishuri. Tukaraba yuko kandi twashobora no gufasha n'imiryango 150 kugira ngo ishobore kuronka, nimba ari ibitungwa byo korora nk'inkwavu cyangwa ingurube, kubera ari byo tuzi ino bikunda kugwira n'ingoga iyo byitwararitse, no kubigisha uko boza barakorera hamwe aho ndiko mvuga ababyeyi babo, kugira ngo bashobore kuronka aho bakura uburyo bwo kwibeshaho mu buzima bwa minsi yose. Hama abana bakajya ku ishuri batitwaje yuko muhira boba baraye badafunguye, cyane yuko nyine muhira ubuzima bwaho bwoba bugoye.
Wera Ricky Tricia, nanjye ndagushimiye kubwa aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika yabaye
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika ya Samyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Amerika ifite imigambi myinshi y'inyigisho igenera abatandukanye barimo abakomoka ku mugabane wa Afrika. Muri iyo migambi harimo nk'uwitwa Hubert Humphrey Fellowship Program ukarishiriza ubumenyi bari mu ngero zitandukanye z'ubuzima. Mugenzi wacu Diane Nazwe yaratumiye muri studio zo muri Amerika za Amerika, niho ku bwayo Jimmy umurundi ariko akurikirana inyigisho zica muri uyu mugambi muri kaminuza ya leta ya Michigan. Amusigurira iby'uwo mugambi n'indi itandukanye amaze kwitabira biciye mu buserukizi bwa Amerika mu Burundi.
Ni programa iraba cyane aba professionnel cyane abantu bamaze kugira ego bari mu buzi bashobora kuba bakorera leta bikorera cyane bafise ibintu batanguje. Hama bafise imyaka 5 kuduga y'uburambe mu kazi. Hama rero abo bantu bakaba ari babandi bakeneye kukurahurirwa ubumenyi cyane kongerereza ku byo bafise kugira ngo bishobore kubatuma bashobora gukora neza ibikorwa basanzwe bariko barakora. Muri uwo mugambi rero hariho ama university 13 bivanye n'inyigisho atanga. Nk'ubunye nkajewe kuri Michigan State University abariyo turi 12 dusanzwe dukorera cyane mu bijanye na development communautaire
cyangwa gufasha
iby'iterambere mu kibano. Hamwe kandi n'ibijanye na human resources hariho nk'ukora muri poste ya Pakistan abantu gasangana baraba ibijanye n'abakozi mu ma clinique uko abantu gasanga barongo ya ma organisation ariko bakabifuza kuronka ubwo bumenyi buri pratique cyane kugira ngo bashobore ko
hanyuma inyigisho zanyu zimara igihe kingana gute?
Zimara hagati ya mezi 10 na mezi 18.
Utoranywa ibujumbura canke urandika ukandikira iyo University ya Michigan ugira gute kugira ngo bagutore?
Ni kuri internet iyo ama application asohotse ibuguruye ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Twitter, kuri Facebook hose urashobora kurondera uwo mugambi Humphrey Fellowship Program ahuri hose. Nturinda kuja muri ambassade, nturinda kuja hehe, wewe ugacutegura application yawe ama ugakomplete ibibazo bakubaza ukishura ni ibibazo vyinshi hama
muvyishwa
ni mu cyongereza uhejeje kurungika niho rero munyuma baza gutora.
Turaza kubigaruka kucutse ubwira batora bisunze iki imyaka ningahe we mutamakazi wa 60 araza canke n'abakiri bato nka Jimmy gusa. Ariko imbere ko mbaza utwo tubaza ureka mbanze nakira bakunze ibijuru rya Amerika bashaka kukubaza. Nadia umbariye ko dufise Prudent uratwumva? Uherere gapita
kabisa ndigoma muri DRC muri Republic ya Rwanda Demokratike ya Kongo. Nshaka kugubaza ngo natwe muri Republic ya Kongo natwe badufashije kugira natwe tujye turaprofita kuri izo nyigisho kuko natwe turabikeneye cyane natwe kugira turebemba hari icyo byatumarira
bo bafashe iki bande ba Jimmy canke ushaka kumenya ingene bigenda kugira ngo uronke izo nyigisho
nibyo nashaka kubaza bigendaga gute kugira umuntu nawe yaronke izo nyigisho kugira natwe tuzigire
urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngahigoma
murakoze cyane
Jimmy ako kabazo warumaze kukishura sinzi ko ari cyo kindi ushima kukavuga ko
ico ndakavuga ko nuko umuntu wese ari karatwumviriza yumva yuko byukuri yifuza kurahura ubumenyi biciye muri uyu mugambi cyangwa no mu yindi migambi myinshi nshobora kuza gushikako nagira umwete akoresha internet neza mu gihe baba buguruye barabimenyeshwa nko mu American Corner hariho US Embassy irafisi byo bita American Spaces
nibi kivyo
American Spaces no vuga yuko ni nkibigo byegamiye ambassade bararonswayo inyigisho amanama atandukanye nkibujumbura hoho hariho ikiri muri campus Kamenge aho hari na mamashini kubujyo ari opportunite kanaka ukeneye nkiyi uragenda ugategurira application yawe neza cyane ni mashini internet byose barabigufashamwo kubuntu
twakire na Gulan ku ndi murongo wa telefone Gulan ikaze ku ishuri America
ego ejendi mu Burundi
akabazo kawe kwa Jimmy twagutumiriye
ego ego bakoze cyane bwana Jimmy ndagize mwiriwe
mwiriwe cyane
ego jewe cyo cyanze n'ikimwe turumva yuko urumwe mu bantu b'indongozi nga mu Burundi kugira ngo uje gukurikirana n'ingiro za Humphrey program fellowship ega kutubona yuko hariho ikibazo cyane cyane uba kugira ngo mu gihugu cyacu cerekane na fit intelligence abantu baronka ama occasion nk'ayi wawe bakajya kwiga ariko mu nyuma ntibaza kugufasha igihugu cy'abaramwe cyane abaronkeje iyo opportunity wowe ibyo ubivuga kwiki hama ikibazo kigira kandi turumva yuko kuri kurakorekana kuri programme yerekeye iterambere rirama mbega iterambere rirama twoyiha insiguro iyahe kugwaruka yaba mu Burundi eka no muri Afrika yose muri rusange
ego murakoze cyane Gilain ico mvuga kwijanye na fuite d'intelligence tanke fuite des intellectuels burya kenshi umuntu agira imbono ni kimwe natangura imbono yiwe mu myaka 5 mu myaka 10 birababaje cyane yuko hariho abantu benshi cyane bashobora kuronka ano mahigwe hama mu nyuma bagaca bahitamo kudasubira mu bihugu ntahura yuko ari cyagicapo nk'ubunyejewe mu gihugu cy'u Burundi hari ivyo ndiko ndakora hari shiramwe ndongo yaro nibindi bintu ndiko ndakora iko nama nibaza nti mu myaka 3 zoba tugeze hehe mu myaka 5 zoba tugeze hehe kubandanya hama kandi mugabo uza gusanga uwundi juno munsi niyumvira abantu niyumvira abo turiko turafashaje niyumvira imigambi yo development ndiko ndakora mu gihugu niyumvira karere region de Grand Lac ndiko ndakorera mu cyane ariko kandi hariho nabandi uza gusanga baronse amahigwe nibyo barabishoboye hama munyuma gatusanga kubwimvukana aka personnel canke izindi mvu ahisemmo kudasubira mu gihugu
gila niwaza ko atomoke
ego natomoke mugaye cha kabiri nya kenyishye
ego ikijanye n'iterambere rirama nkugwaruka ico numva nokangurira ugwaruka cyane ni kwihuza canke ukwifatanya ku migambi y'iterambere rirama ivyo bita ODD canke sustainable development goals hama mu bihugu byacu bitandukanye haba mu Rwanda mu Burundi uza gusanga na leta ibifise imigambi kanaka ivuye canke ivoma kuri iyo migambi iba yatanzwe na Nations Unies cyo kimwe na ntuzeye na Union Africaine muri ivyo vyigwa aho rero niho twebwe nk'ugwaruka duca tugerageza natwe kwitora kuko aba barongoye ibihugu abari muri Nations Unies muri zo namba baravuga bati turifuza isi igeze kuri no rugero kanaka rero natwe nk'ugwa rukabiye bisaba yuko turaba tukavuga ruti muri kino kintu muri zino priorite mu Burundi Burundi bwashize imbere nicahe ikintu nanje noshobora gukora hama mu nyuma tugashobora gukora uko onye kuko tutari ko turakora uko uza gusanga uri kurakora ibintu ataho bifatiye
gira wakoze kugumana natwe umunsi mwiza
ego murakoze cyane murakoze no kuduha umutumire nk'ubona cyane ko ari ibibazo byerekeye ugwaruka
urakoze cyane ijwi rya Amerika ugwaruka tubashira hejuru cyane nk'uko bavuga mu mvugo y'urwaruka urakoze cyane urakoze cyane ubasango uratwumva
ego ndawumva
akona kazina kawe cyane nako witazira
bo zina janje nini bitanga Benjamin
reka tukwite ubasongo wanditse ubasonga ubasongo Mbasuga Atlantala amazina kwari menshi Alcantala ni twinshi twa tuzina twuduhitse
bo ipanye naho magenda cyo kumashuri ariyo aho akwanye kiginiri ahandi ryo cyane yafatanye
kandi ngo abana bagira amazina batazira ku mashuri kenshi usanga ari abaguruguru
bivana n'utuntu ushobora kukorera abanyeshuri hano ugasanga ashyize
akabazo kawe rero kwa Jimmy twagutumiriye mu bubanza utubwira aho uri nimba nta kibazo biguteye
yego umwanya ndi mu gisagara cha Bujumbura ariko mvuka mu ntara ya Gitega
akabazo kawe Jimmy twawe mukuzanisha
reka mbaenda muramutse mutumire
murakoze cyane Benjamin
ama ikibazo cyanje cya mbere nagomba kubanza kubaza umutumire mbega kugira ngo ugwaruka batogwe mwizo nama zibari impuzo makungu hasabiki baba barabiye kubiki ikibazo cha kabiri nagomba maze mbega muri Amerika inzego zoba zikora gute nk'umuntu wo mu Burundi abashitariya yitabye mwizo nama impuzo makungu bamufata gute hari ibintu byinshi bashobora kumworohereza nk'umwe n'igihugu wo muri Amerika nyene mu ariko arakora ibyo bintu
urakoze cyane Obasa Obasongo
namwe murakoze
ngira umunsi mwiza yego ishuti tubazo twa Obasongo ariwe Benjamin
ego ego cyane kugira batogwe barabiki ubwa mbere nk'uko nabisiguye ni wewe wiyandikisha hama uhejeje kwiyandikisha ukahakabaho rero iryo hikanwa bakaraba haba abo muri Washington abo muntu ze mu Burundi munyuma bikagaruka kandi Washington barabiki baraba wewe ico wazanye kumeza byose ni wewe si izina si ahuva si ntara subwoko si biki ni ico uri kuramara mu gihugu nico uri kuramara nico werekanye ushoboye uri kuramara rero ico nico baraba hama kandi kindi naco ndanahumurize abantu hariho nabavuga bati none ka tacongereza kinini ya cane tuba tuzi bigenda gute muri iyo programa bamaze kukugomwa bakabona byukuri yuko hari ico uri kurakora hari nigihe banakwemerera yuko uza imbere ya mezi atandatu donc ukaza amezi abiri donc nko mu kwa gatandatu program itangura mu 8 kugira ngo bashobore kubandanya bagukarahiriza ubumenyi kugira ngo ushobore kuja ku rugero donc rumwe nabandi ushobore basi omwe ku kwiadapta bikoroheye cyane rero na barriere nimwe ihaba ku mujene asanzwe ari dynamique aba ariko arakora
ari akabazo utarishura kuri Obasongo
ego ngo America inzego zikora gute bagufata gute nkiyo uri mu rundu waje muri bino bikogwa barakorohereza manze nshikirize yuko uva mu gihugu c'u Burundi canke ahuri hose bamaze kuguha visa bamaze kubona yuko abagutumiye abaza kukwakira ibyo bintu byose ntibashobora kukurekura byukuri batabona yuko ibintu ujemmo ari ibintu donc bitonze ku rutonde rwiza hama mu nyuma uko bica bikurikirana rero ushitse ababa bagutumiye baragufasha hama kandi cha kabiri naco urumva ubufisi byange ibyangombwa bikwemerera cyane kuba mu kiringo kanaka uba wasavye toke muri kino gihugu rero nkaje nta munsi nimwe turahura na police ngimbazi 2002 mbandi muri iyo programa hama abantumiye abadukurikana muri no programa baradufasha cyane bakatwereka ukora uku ibinye bigenda uku kandi biya nasanze n'abanyamerika aho ngeza harimo abantu benshi beza cyane bakwitaho hama kandi abarundi canke abari aba bavuye mu gihugu canke abanyafrika iyo muhuye mukaramukanya ari mu giswahili mu kirundi mu kinyarwanda byukuri wa muvukano uca wongera ukagaragara ukabona nyene bariko bakwitaho
turagushimiye Diane Nazwe no mutumire wawe mu kanya turasozera ibiganiro byo kuri isaha ariko reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru twabwiye ko umurwi wabaganga hamwe n'amakamyo atwaye imfashanyo byinjiye mu ntaragaza kuri uyu munsi wa gatanu biciye irafa mu Misiri twabwiye kandi kwishyira mu mpuzamakungu kuri uyu wa gatanu byatangaje ko bitewe impungenge n'uko impande zombi mu ntambara hagati ya Israeli n'umurwi Hamas ziriko zirakora ibyaha byo mu ngwano iyindi nkuru twabwiye n'uko ibiro vya perezida wa Amerika Maison Blanche ku munsi wa kane yatangaje ko igisirikare cy'u Rusiya kiriko cica inteko zacu zidakurikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano muri Ukraine mu makuru ayandi avugwa muri Amerika twabwiye kandi navuga mu Burundi twabwiye ko mu Burundi mu Kirundo muri komine Gitobe hari umukobwa ava mu bwoko bw'abatwa yiyemeje gukangurira abatwa gukunda amashuri. Juti mwese mwaduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri saha bigaruka ingaha. Turashimiye Cornelius engineer fashe munga bw'ivyuma, tukadushimiye Nadia Taha yadufashije kwigiranya ikiganiro cy'umunsi. Turabashimiye mwese rero, turabifurije kandi amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.